n'intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka waburi mu Burundi canke mu mahanga urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro ndafise ijambo.
Niriwe mwese mwumvirize ikiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba. Uno musi cerekeye intambwe umugwi wa Basketball New Star umaze gushikako mu kwitegurira ihiganwa Ligue Africaine de Basketball rizoba mu mwaka uza. Mwagiteguriwe na Beni Xerakana.
Ndafise ijambo.
Mu gutangura iki kiganiro tubanze twumvirize ingene umugwi New Star washitse kuri iyo ntsinzi. Tubibwirwa na Parfait Mudasigana.
Uwo ni Ildefonse Nahimana umukuru w'umugwi wa New Star yariko yerekana umunezero ku ntsinzi waronse aho wari waserukiye Burundi mu mahiganwa yo gukuranamwo ku ntambwe ya mbere y'imigwi ya Afrika yabaye iya mbere iwabo. Harejo kwa kabiri aho umugwi watahuka uvuye Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania watsinze Ulinzi Warriors yo mu gihugu cya Kenya ku manota 80 kuri 78 kwa gatandatu heze hari igenekerezo rya 30. Iyo yabaye intsinzi igira kabiri inyuma yaho yari yabanje gutsinda Cobra Sports yo muri Sudan y'Epfo ku manota 67 kuri 46 hari igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'icumi. New Star ikibi ya mbere mu mugwi isanzwe irimo. Icyo kibanza cya mbere muri uwo mugwi cyahaye New Star uburenganzira bwo kuja mu migwi 16 izobandanya inkino. Icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi Claver Hakimana agasaba ko boronswa uburyo mu nkino zikurikira.
Ikibazo cy'uburyo ni intango miyama idushikira uko twimirije amahiganwa cyangwa uko tuyagiyemo, ariko murabona yuko byagenze neza mu gwa New Star uragenda ariko kugenda hagiyemo ako kabazo. Cyo gituma kenshi twama duca duhamagarira amashyirahamwe yaba yikorotswa ngaha mu Burundi yaba aya leta canke ikaba leta nyene natwe twebwe federasiyo tugiye hamwe uburyo ntibuze busubire kutubera intambamyi kugira ngo umugwi userukire igihugu. Murabona yuko urinze usohoka n'iteka ku gihugu cy'u Burundi.
Mumenya ko iyo mirwi yaronse uburenganzira bwo kubandanya izohiganwa mu kwezi kuza kwa Kigarama kugira hasigare 6 izoca yiyongera ku yindi 6 itarinze guca mu gukuranamwo yabaye ya mbere iwabo mu bihugu bya Senegal, Nigeria, Angola, Tunisie, Egypte n'u Rwanda.
Arakoze Parfait Mudasigana mukanya ikiganiro kibandaniriza ku ntererano y'ugwaruka.
Kahugu kanje keza nakunze kama kumutima urigatoyu.
Tutangure guhi jambo Jabo ari mu Rwanda ati intsinzi bayironse bayikwiye.
Umugwe dukunda akabaserukiye igihugu akabaravyitwaye neza twayakiriye neza ni intsinzi y'igihugu vyama kutunezereza natwe. Twifuriza amahirwe masa bateye imbere baserukire igihugu urumva ikitiso isotse abari igihugu gisohotse. Watotse New Star niho kwa sokuru nane cyagasoka izindi abasarukiye igihugu idarapo ry'u Burundi bakomeje barizamure mu makungu. Igihugu nacyo cyabona ko bashyizemo ingufu abakinnyi nacyo kigashyiramo ingufu kuko barubwira ekipi iteri imbere nuko abagiye mu buryo.
Olivier nawe nyene ari mu Rwanda ati inkino ziratera iteka igihugu ari nacyo gituma ubwo gwaruka rwoshigikirwa kugira rugume rumenyekanisha u Burundi.
Ni intambwe ishimishije cyane kubona umugwi wa Basketball wa New Star washoboye kugera kuri ubwo burenganzira bwo kubandanya amahiganwa yo kurakuranamwo ku ntambwe igira kabiri mu ihiganwa rya Bali. Kuri jewe kandi mbona ivyo vyotera intege n'izindi ekipe z'i Burundi zikabona ko nazo zishobora kubishikako. Ariko rero kandi umuntu akibuka ukuntu vyari vyabanje no kubagora bakagira ingorane z'uburyo kugira bashobore gushika kuri iyo etape yo gukurakuranamo numva twotera intege cyane federation ya basketball Burundi kagerageza kugira ibyishoboye byose kugira ibandanye ishyigikira imigwi y'Burundi ishobore gushika ku ntambwe nk'izo kuko abarundi barimo benshi cyane bakina neza harimo benshi batse na courage na esprit afite yo kwiga bishasha kugira rero kuri iyo ntambwe kugira bashikire iryo higanwa n'ikintu cyiza nabo baca bigiramo n'ibindi byinshi birengeye ibyo bari bibaza ibyo bamenyereye n'amahiganwa akomakomeye bashoboye kubashika bahigira byinshi Burundi rero yaba leta yaba na federation ibandanye itera intege imikino ishyiramo ingufu mu bintu byose bakora kuko harimo talent cyane nyinshi cyane mu Barundi babandanye babashyigikira rero.
Omar ari muri Qatar ati n'abandi bofatwa mu mugongo kugira igihugu kibandanye giserukirwa bikwiye.
Bawo yo mugwi akoze ibintu bishimishije bizotera igitego cy'igihugu, barasaba na leta yuko yo ufata mu mugongo imigwi yindi migwi kugira na nyene tugire n'imigwi itatu cyangwa ine iserukire igihugu.
Nathan ari mu Rwanda avuga ko intambwe New Star yashitse ko ari nziza cyane ariko nawe asaba ko urukino rwa basketball guhabwa uburyo.
Jewe ndashimishwa cyane na qualification ya New Star muri Basketball African League Elite 16. Ni igikorwa cyiza cyane abakinnyi bashoboye gushika ko ekipe ya New Star na staff ya New Star yashoboye kubatera intege kugira bashobore gushika ko gushika aho bageze ubu n'abafanzi bose b'umukino w'amaboko wa basketball mu Burundi bakwiye kubishimirwa cyane. Ikindi kintu nashaka gusaba ni uko kuko bihora bikorwa mu mukino wa football, federation ya football uko ngene yitaweho amafaranga bashyiramo kugira amakipe ya football ashobore gushika mu mahiganwa yo hanze bashobore kwigaragaza bakerekana icyo abakinnyi b'u Burundi bashoboye gushika ko nusaba yuko na federation ya jeunesse sport yoshyiramo ingufu igafasha amakipe ndetse n'umukino wa basketball mu Burundi ugashobora gushika nawo kure kuko nabo nyine abakinnyi bahura n'ibibazo byinshi kandi utuntu abakinnyi bakenera n'utuntu twinshi kandi dusaba uburyo butandukanye. Rero nibaza yuko na Finesse Sport yasinye cyane urugwiro basketball ikiragira ko nibaza yuko izoshobora kubafasha yaba mu buryo cyane mu bindi bintu umukinnyi wese ariko arajya mu rwego mpuzamakungu akenera kugira ashobore guteza imbere no kwerekana ubushobozi na tekiniki y'abakinnyi b'u Burundi. Rero nashaka gusaba federation izoje hamwe na ministere ya jeunesse sport barabire hamwe ku rugero basketball igeze ko bakazufasha n'abandi ndetse n'umukino w'abakobwa batashoboye gushika nabo nyine ngo bagerageze kwerekana ko nabo nyine bashobora kugira kure muri Basketball African League.
Gael ari mu Burundi ati ese intsinzi ya New Star yotuma abajejwe igihugu n'inkino bashira uburyo bukwiye mu guteza imbere inkino.
New Star kubona yateye imbere yashoboye gutsinda ni ikintu cyiza ku gihugu, ni ikintu cyiza kuko igihugu kinacyo kiramenyekana kikavugwa. Muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi ibintu by'inkino biri inyuma biri kubera usanga atawujya wabishyiramo. Nama naranze inkino z'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Burundi hariho amakrede do football menshi yabaye ya mbere yasohotse akina urukino rumwe akabapfuyemwo nta ntambwe atera kubera iki? Kubera igihugu nta buryo abanyene amakrede nta buryo bashyiramwo kuko usanga iyo umukinnyi ateye intambwe na ntoya amakrede mu bindi bihugu bifite uburyo baba bamuguze. Ariko rero nk'aba bagwizatunga bashobora gushyira uburyo mu by'inkino akwiye gukomeza kuko biratuma nabonye bamenyekana ndetse n'igihugu kikabatera intege kigashyiramo uburyo kuko n'igihugu kirahamenyekanira bimeze neza. Iyo igihugu kitari mu ntambara kikakimenyekanira ku bintu by'inkino ariko muri igihugu cyacu bana biracyari inyuma. Nakanyamuneza rero ku bakunzi b'inkino mu Burundi ndetse kariya kwiye no kuba akanyamuneza ku gihugu kuko kizamenyekana kubera uwo mugoteye intambwe wa New Star. Ntawifuriza amahirwe, ntawifuriza no kugera kure, ntawifuriza no kuguma bakora bashike kure hashoboka.
Murambusagarare wari baru simfura nyazo ziyaranira majambere na murundi umutima yo zibagira
tubandanirize kuri zawo ari mu Burundi nawe nyene aragaruka kugufata neza abakinyi ngo bagume bamenyekanisha igihugu
tubona yuko bagitse bamara barakoresheje ingufu zabo zose tubwire rero nk'urwaruka tukabona yuko yindi migwi nayo bahagurikirwa mu bijyanye haba mu nzira z'amaboko cyangwa mu z'amaguru urwaruka rw'Uburundi rurashoboye mugabo ikibazo gihari ikibazo kiri mu burongozi iyo migwi hari ibyo gutora abamenyereza cyangwa ibyo gushyiramo uburyo usanga igihugu amafederasiyo adafata umwanya uhagije kugira bashobore gutora abantu babi nanose babifitiye ubuhinga baza bararaba akamwana mama bakarabafunzi bakibagira ko umaze gukoresha mpunzi cyangwa kuraba akamwana b'abantu bari kureba icyo shampiyona bituma musubira inyuma mudashobora gutera intambwe hari ikindi nacyo kijyanye n'uburyo bamukinyi nikakujya kw'imodoka nikakujya kw'imashini iyo itarose igitoro iyo itarose amavuta iyo itarose ibyangombwa idafashwe neza biragoye kwibandanya igenda nabwo niko kuko iyo badafashwe neza iyo batarose ibyangombwa biragoye ko babandanya bagenda tukifuza yuko abagize amafederasiyo bakora ibishoboka byose bagatunganya neza ibijyanye n'iyo migwi bakayishyigikira cyane bakarondera uburyo amasiporosoro hirya no hino kugira ngo iyo migwi igende ifise ibikoresho bikwiye ifise abaganga bakwiye ifise abamenyereza bashobora kubakurikirana neza kugira ngo amahega waza barimo ntibazobure ikintu cyangwa kiriya kugira ngo bitume basubira inyuma bakina n'ingufu babone yuko bitaweho gutyo badashobora no kurenga ngaho
Ivan ari mu Burundi asa n'uvuga co kimwe na Zao arashima iyo ntambwe ariko agasaba gufata mu mugongo ibijanye n'inkino kugira imigwi ishike kure mu mahiganwa
Nisemo nziza ku Burundi kuko igihugu cyacu cy'u Burundi kubona carashoboye kugirwa amahirwe kigashobora gushika muri icyo cyicaro ni byiza cyane kuko tuma ishusho y'u Burundi yari yaratosekaye cyane cyane muri iyi myaka guhera mu 2015 ndetse n'abantu bari baramaze kugukura ko icyizere bumva yuko hariho abantu na regle ingorane busanzwe burimo hariho abantu bagifise umutima wo gukora kuko byabashike kuri iyo ntambwe ibintu byizana ni uko bagize amatrenema akwiye kandi bakabisaba uburyo bwinshi n'ababafasha bakigora cyane kuko bitwara umwanya bikongera bigatwara n'amafaranga rero jewe icyo navuga mu Burundi ni uko icya mbere iyo umuntu ariko arakora ikintu umwuga ni uko yawukoresha ubuhinga bwose abafise kuko ingorane no mu Burundi dufise ni uko usanga imigwi usanga bakoresha akamwana wa mama ugasanga n'ababafasha ntibabatera intege cyane kugira ngo bashobore gushika imbere aho twufata nka leta kuko ugiye kuraba iyi minisitare ntikunze gufashwa cyane na leta kuko hari n'imigwi usanga dufate nka ziriya za mesaje wasanga bakoresha uburyo buhanitse cyane ugasanga bava muri perezidanse za egenoire urabona ko zifite abantu batanga amafaranga avuye hirya no hino ndetse n'aba otorite bakabijyamo intwari ikabijyamo mu gutoza amafaranga abanyagihugu ndetse n'ibindi mugabo ugasanga iyo migwi naho bariko barakoresha uburyo buhanitse ntishoboye gushika mu byicaro bikomeye ibyo twosaba rero ni uko na cyane cyane leta yoshyira uburyo cyane ku bantu baba bateye intambwe nk'uko ikanabahimiriza kuko barazi yuko ibyo Burundi mu gihugu cyacu cy'u Burundi twase korona umunanotsi Francine niyo saba barabonye yuko ingene Burundi bwasiye kumenyekana ababigatunga bamwe bamwe bari bari bagiye igihugu cy'u Burundi bakakimenya cyo ngo cyangira ko rero nuko mu batera intege ntibasiye kuvuga ikijyanye n'uburyo yuko babuze bashyira ku bantu hakurya abantu bavuye gukina bashyika bafatirwa kuri aeroport tukamaramara kandi tuzi yuko cyari igihugu cyategetse kuba cyabariye kuko bari bakinye neza bari bamaze guserukira Burundi batekereza kubafata mu mugongo rero icyo navuga nk'urwaruka nuko ugaruka ibyo z'amarigara bo bireka urumva yuko nokunonora imitsi ndetse n'ibindi bikorwa by'iterambere bakabikora.
Kuri Rene hari muri Egypte n'umunezero ntangere ku ntsinzi ya New Star, ati n'indi migwi yofashwa igahabwa uburyo kugira ngo batere intambwe ikomeye.
Turashima cyane kubona umugwi wa New Star bashoboye kubandanya amahiganwa, kandi twaga tugashimira n'abarongoye New Star ndetse n'abafani bose ba New Star. Hanyuma kandi tugashimira kandi n'abarongoye umupira w'amaboko mu Burundi. Kubona umugwi nka New Star bizoshimira kuri urwo rwego bisaba amazi nyinshi, bigasaba kwitanga ndetse bigasaba uburyo bwinshi. Rero byari byiza n'indi migwi nkuru nani Dinamo za Kerne bo zigashobora no gushikaho New Star ishitse ndetse no kunaharenga. Icyo twasaba rero y'indi migwi ni uko abayirongoye boshobora kuza barashanga uburyo bwinshi, kuko burya muri siporo hakenewe ubuge n'ubuntu. Nicyo kintu cya mbere kiba gikeneye kugira abakinnyi icyo baba bifuza bagishike, ko iyo ata buryo buhari usanga ibintu byinshi rero bitagenda neza, usanga n'ama ekipe amwe amwe agenda asambuka. Ariko uko bimeze kose ni ukuri turashima aho New Star igeze ku kano kanya nyaza yuko itera ije imbere nk'umuzinga. Rero turashimira rero bose abafane n'abandi bose bashyigikiye umugwi kwandanya aho ushyigikira aho ugeze mu kano kanya.
Dusubira i Burundi, Alexi arasaba ababijejwe bose guteza imbere inkino mu gushyiramwo uburyo bukwiye.
Ku by'ukuri n'amahigwe kw'izo nkino ziriko zirahuza imikangara y'urwaruka rwo mu Burundi, kuba nako rwaragize amahigwe yo gushika muri izo nkino zo muri Afrika. Ariko kuvuna akagohe bamwe n'abandi bagashyira inguvu mu nkino zitandukanye, kuko biratera igihugu kwizegwa cyangwa kugira ayandi mahigwe y'ibicanke biriya iyo inkino zifashwe neza. Ubundi mubona mu Burundi inkino usanga zigoyagoya, si kuvuga ni kundi ni bwa buzima bubi bwa kurya nabi bwa bukene, usanga inkino ntizigenda neza by'ukuri, kuko ubundi yavuze ngo hakora mu nda. Turabateye intege, Imana ibashe imbere.
Duhererezeye kuri Jean Marie ari muri Uganda, ati ibyagizwe na New Star birashimishije, byotuma ugwaruka gwitaho inkino kurusha n'igihugu kikamenyekana.
Ndabakeje intambwe idasanzwe, niko urabye n'imigwi mike ngaha mu gihugu cyacu yashobora kugera ku intambwe. Ariko birakwiye guhicirwa cyane cyane abarongozi, iyo babona imigwi nk'iyi iri kudatera intambwe nk'uko uye, bari bakwiye kuyishigikira bagashigikira abakinnyi bayo, kuko baba bariko baramenyekanisha igihugu cyacu mu makungu. Kuko uravye uyu munsi ukagenda ukabaza uri kuravugana n'abantu bo mu bihugu bitandukanye, harimo abantu u Burundi bwacu batabuzi, usanga bari kubwitiranya n'u Rwanda, kubera ko uravye iwacu nta bikorwa na bimwe biriyo byinshi birata igihugu cyacu amakungu menshi atumenye. Cari n'icirwa kugwaruka kugira ngo ibikunda bagerageze kuza turitaba nk'amahiganwa, kandi tukayitegurira kuko n'akaryo keza kukumenyekanisha igihugu cyacu, kugira ngo abandi bashobore kumenya u Burundi bwacu abatari babuzi babumenye, bakabumenyera ku byiza. Oriye yuko kenshi baba basanzwe batuzi mu bibi, kumva kahise k'igihugu cyacu ari kabi bigatuma mbere abantu benshi batabona gushaka kumenya igihugu cyacu. Ariko iyo hamaze kuba havamwe abakinnyi nk'aba bandikisha amateka mu nkino mpuzamakungu, iba ari intambwe idasanzwe abandi bakamenya igihugu cyacu. Kumbure natwe ugwaruka mbere dukahungukira, kuko ugwaruka ruba rwerekanye ubuhinga budasanzwe mu nkino nk'izi, ubaheza nabwo rukagira amahirwe yuko umwanya n'umwanya bakenerwa mu zindi nkino mpuzamakungu zitandukanye cyangwa ibindi bihugu bikabagomwa. Kuko tugasaba yuko igihugu cyacu cyane cyane uburongozi bwoba hafi y'abakinnyi, kugira ngo mu nkino nk'izi ntibishobore kwibonekeza yuko ababa barabakinnyi bakomeye ku gihugu ugasanga bashibagurwa n'ibindi bihugu byo bibakeneye, mugaswe gukamenya ngo tubifata minenegwe.
Ewe Burundi abatakuzi bazotira karembe, bave kwihanga bagani yuri, wewe karabuhore Ibibazo viwacu batamacumu baririmba bati
Kiganiro ndafite jambo cyo kuri wa gatatu itariki 3 munyonyo aha niho kigarukiye cashimikiye ku ntsinzi y'ubusa uherutse gutahukana mu mahiganwa yo gukurakura namwo ya bal yabereye muri Tanzania ugwaruka gwashimye iyo ntambwe rugira ko rusaba abajejwe inkino gushigikiza uburyo inkino Ngomenya ko abarongoye amashirahamwe atandukanye y'inkino mu Burundi mu biganiro baremesha badahengeshanya gusaba ubushikiranganje bw'inkino n'abarongoye igihugu gushira uburyo bukwiye mu nkino kuko bimaze kuboneka ko zituma igihugu kimenyekana mu makungu Turashimiye mwese mwakurikiye iki kiganiro n'ugwaruka gose twari kumwe naho kwa gatatu uza
Chari kiganiro ndafisi jambo mushikirizwa na radio inzamba agateka kawo